Diogo Sueda.
Iyi ni Radyo İzgül Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ikaze mu makuru yacu y'aka kanya muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Ubumwe bw'Uburayi n'u Burundi bagiye kwiga uko ibihano bwashyiriho byakurwaho. Ambasaderi w'uwo muryango mu Burundi yabiganiye na Minisitiri w'Intebe.
Ambasaderi rero yaje ngaha yerekanye ko Union Européenne ifise ishaka ryo gutangura kuvugana na leta y'u Burundi kugira barabe ko ibyo bihano byova mu nzira.
Uwo ni Hassan Ngendakumana, umuvugizi wa Minisitiri w'Intebe w'u Burundi. Muri Uganda ho impunzi z'Abarundi ziratangira gutahuka mu cyumweru gitaha. Ayo makuru n'ayandi mu buryo burambuye ni mukanya tugumane. Amakuru yacu tuyohere mu Burundi. Icyo gihugu n'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi mu kwezi gutaha bitangira ibiganiro bigamije kureba uburyo Burundi bwakurirwaho ibihano bwari bwafatiwe mu mwaka w'2016. Muri iki cyumweru dusoza, Minisitiri w'Intebe w'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni yabonanye n'uhagarariye uwo muryango mu Burundi baganira kuri icyo kibazo. Eloge Willy Kaneza nibyo tugezaho.
Ahejeje kwakirwa n'umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni, userukiye ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya mu Burundi, yatangaje imigambi umuryango ugiye guterera kugira ngo irangurwe niyo rimaze igihe rifasha.
Je mentionnerai en particulier parmi les dossiers qui vont aboutir très prochainement,
c'est la réhabilitation de la route nationale de 94
aho imigambi itari mike yaranguwe biciye muri cya kigega cy'abanyaburayi kijejwe iterambere arico Fed. Ariko inyuma y'amatora y'2015 iyo migenderanire yaratosekaye cyane, aho Union Européenne yafatira ibihano u Burundi. Burundi nabwo bukavuga buti ibyo bihano byari ibihano by'agahotoro kandi bitagira ifatiro. Ambasaderi rero yaje ngaha yerekanye ko Union Européenne ifise ishaka ryo gutangura kuvugana na leta y'u Burundi kugira barabe ko ibyo bihano byova mu nzira mbere n'ayandi maproje amwamwe atangure gukogwa. Mu bisanzwe rero nyakubahwa umushikiranganji wa mbere yashimye cyane kuri iyo nyifato ya Union Européenne yo gushaka kuganira n'u Burundi kugira ibyo bihano bihave. Mugabo yashimitse cyane gose ku byerekeye imigenderanire mishasha ikwiye kuhaba hagati ya Union Européenne n'u Burundi. Iyo migenderanire ikaba ikwiye gufatira na cane cane ku ngendo yo kubaha no kubahiriza kwishira no kwizana ku Burundi. Imigenderanire ifatiye no kubahana.
Umwe bwa Buraya bwahagaritse imigenderanire na leta y'u Burundi mu ntango z'umwaka w'2016 buyagiriza guhonyanga agateka kazina muntu n'ukwanka kuvugana n'abatavuga rumwe nayo. Amakuru y'u Amerika ryaronse nuko kuwa 19 ukwezi kw'icumi kuza hategekanijwe inama hagati ya leta y'u Burundi n'umwe bwa Buraya kugira barabire hamwe uko ibihano vyafatiwe ico gihugu guca mu buseruko bwa Afurika vyovanwaho. Ibihano abategetsi b'u Burundi ntibahengeshanije ku vyita vy'agahotoro basaba ko vyokurwaho. Eloge Willy Kaneza, Ijwi ry'Amerika.
Tukiri mu Burundi, leta y'icyo gihugu iratangaza ko yiteguye kwakira impunzi z'Abarundi ziri mu nkambi ya Nakivale muri Uganda. Zaherutse kwandika rero zisaba Perezida w'u Burundi kuzicyura. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu mu Burundi iravuga ko izatangira gucyura izo mpunzi mu cyumweru gitaha. Pierre Claver Niyonkuru i Kigali aratugezaho inkuru irambuye.
U Burundi bwifuza ko uyu mwaka uhera hasigaye impunzi nke zikiri mu makambi y'impunzi zahungiyemo hanze, cyane cyane ziri mu karere ka Afurika y'ubuseruko no muri Congo. Aho ni mu gihe bamwe batanguye kwandikira inzandiko umukuru w'igihugu cy'u Burundi zimusaba ko yovugana n'ibihugu bahungiyemo n'ishami mpuzamakungu gita impunzi HCR, maze bagatahukanwa. Abarenga ijana bari mu ikambi ya Nakivale mu Buganda bacigiye muri iyo nzira yatanguye gukoreshwa na bagenzi babo bo mu ikambi ya Mahama mu Rwanda. Ijwi ry'Amerika ryavuganye n'umwe mu bahamagarira abandi Inakivale guhunguka, Rivuzimana Charles.
Umwe mu Barundi bahungiye mu nkambi ya Nakivale, ariko uyu munsi abatwifuza yuko twosubira mu gihugu cyacu cy'amavukiro bivanye n'ukuntu wumva amahoro ari meza mu Burundi twaje tuvamo. Twagerageje kwandikira Perezida wa Repubulika y'u Burundi kugira twumve yuko yoshobora gushyiramo ukuboko mu ntumbero kugira dusubire mu gihugu cyacu cy'amavukiro, na cyane cyane ko by'ukuri harimo umutekano bivanye n'ukuntu twabajije mu bakorege twasize mu gihugu, bakatubwira yuko by'ukuri amahoro n'umutekano ko ari sawa. Natwe twafifuje rero yuko twamwandikira kugira dushike mwa kiriya gihugu cyacu, nuko yotwemerera yuko by'ukuri busubira mu gihugu cyacu akabidufashamo.
Abo bemeza ko inyuma yo gushira habona icyifuzo cyabo, ubu bamwe muri batandatu bari imbere y'abandi bariko bagigwa ko iterabwoba n'abatarashima gutahuka. Ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano mu Burundi burabizeza ko bazotahukanwa vuba. Pierre Nkurikiye avugira ubwo bushikiranganje yabibwijwe ijya Amerika kuwa kane uheze igihe yari ko yakira abahungutse bavuye mu Rwanda.
Iyo ketero twarumvise yuko yamaze gushikira nyenicubahiro mukuru wacu w'igihugu cyacu, ubushikiranganje burarindiriye yuko buhabwa amategeko n'intumbero bikwiye kugira ngo nabo nyene bashobore gutahukanwa byisunze amategeko kandi mukanyamuneza nk'aka kariko karakorerwa abava mu gihugu cy'u Rwanda.
Abadashigikiye icyo cyiyumviro bobo basaba abategetsi b'igihugu cy'u Buganda cabahaje indaro n'icyamwe mpuzamakungu HCR gita impunzi kuguma babitajyeho babakingire n'umutekano.
Ikibazo cyo guhonyanga agateka kazi na muntu guhohotera abantu, ubwicanyi ndengerabutungane, kutaguronka uburenganzira bwo kujya mu mugambwe, ugomba kudashikiriza icyumviro nk'uko wiyaguye. Ibyo byose ntabiri mu gihugu, ntawujijwe gutaha, umuntu agataha ari wabyishakiye. Gusa ubwoba zigira mu gihe byoba nk'uko byakozwe muri Tanzania, leta zibiri zikumvikana hakacyakoreshwa igikenye biciye mu nzira nyinshi kwicisha inzara impunzi z'Abarundi.
Mu kwezi guheze abarenga ijana mu bahungiye Rusenda muri Congo batorotse kambi bashaka guhunguka, yamara bagarurirwa ku mupaka kuri Tanganyika. Nkurikiye avuga ko aba ku ndwiza bazotangura gutahukanwa.
Icyo kibazo cyabo twabamenyesha ko muri leta y'u Burundi ubushikiranganje bubijejwe tusanzwe tuvugira twagifashe nkankama, twarakurikiranye ivyabo kandi turabivugana nabo dusanzwe dukorana igikorwa cyo gutahukana izo mpunzi, ku buryo umwanya n'umwanya bishobora kuba mu ntango zindi bitangura tuzoheza nabo tukabakira byisunze amategeko kandi mugateka kabo.
Anongera koko ibibanza byifata kibanza byo kubakiriramwo bihari naho bohunguka ari benshi.
Tukifuza rero yuko zobandanya ziza kandi ziza ari nyinshi ko mu Burundi ntamba mihari mwe vy'ikibanza. Hari abavuga ngo kibanza dufise nco kwakira abantu bake, sivyo. Dufise ibibanza bibiri, icisongore gishobora kwakira abantu 600, dufise n'icikinazi gishobora kwakira abantu 1,200. Nuko uvuga ko nubwo bozira rimwe ari 2,000 canke 3,000 twoshobora kubakira nta nkomanzi. Baze basubire mu miryango yabo, basubire mu matongo yabo, basubire mu buzi bwabo, babandanye ubuzima bwabo.
Abari mu Rwanda bobo bageze ku gice kigira kabiri batahukanwa, abarenga gato 1,000 bavuye mu ikambi ya Mahama. Ishami mpuzamakungu HCR yemeza ko n'ubundi wese yifuza gutahuka rizomufasha nk'uko ryabikoze kuva mu mwaka w'2017 kubahunguka bavuye muri Tanzania. HCR yerekana ko Abarundi bakiri mu buhungiro ubu barenga gato 331, abenshi bari muri Tanzania ahariyo hafi igice cyabo hagakuri kurikira Rwanda hanyuma Buganda na Congo. Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver Niyonkuru. Tukivuga amakuru y'impunzi z'Abarundi izirenga 400 zimaze umwaka mu nkambi y'agateganyo ya Monge Monge iri muri territoire ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Republika ya Demokarasi ya Congo ziravuga ko zifite ikibazo cyo kubahiriza amabwiriza yo kwirinda ikiza cya COVID-19 kubera ubucucike bwaho ziba zirasaba ko zakwimurirwa ahantu hagutse nk'uko zabitekerereje umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo uri muri Republika ya Demokarasi ya Congo.
Tuyo habaye muri iki kigo cha Monge Monge iki kiza no kuri cyaje uteye ubwoba kandi ubwoba cyane ndetse suno mose gitamwe gudutera ubwoba n'amategeko ya coronavirus baravuze yuko ngo abantu bategerezwa kubaho batandukanye bijya byo kwespasa amametero hagati y'umuntu n'uwundi ariko tubwe ngaha muri transit tubona atari ko bimeze na mwarijya usanga mu isarimo tujyamamwe ugasanga harimo nk'abantu barenga nk'amajana abiri ugasanga dufisa karago kamwe kajya karago kamwe tukajyama ko turi nk'abantu batandatu no kuvuga ugacusanga rero ibintu nk'ibyo biduteye ubwoba hanyuma ikigeretse ko ugacusanga kandi nta mazi turonka mu buryo bw'isuku dushobora kumara ukwezi cyanke nk'indwi zibiri zirenga atamazi turonka amazi turinda tugenda kuyarondera hanze ibintu nk'ibyo hanyuma rero tukabona yuko umengo turafise ubwoba cyane burenze
vrema uko tubayeho nk'uko umenga turafunzwe kuko turi abantu barenga hafi mu majana abiri ariko turagerageza kubabwira yuko bodukuraho kuko turi benshi ariko ntago bigeze badukuraho kandi kwebwe ko twicara duguma turundanye nta muntu ahereza umwanya uwundi kubera turi benshi cyane icyo dufitiye ubwoba nuko icyo kiza coronavirus umwanya n'umwanya niyo camara gufata umuntu umwe twese twoca tuhahonera icyo dusaba HCR na CNR nuko bogira ingufu bakaza bakadukura hano muri kino kigo cyo mu Kimonge Monge bakadutwara natwe imurongwe umwe wese akaba ahantu hiwiwe
bari batubwiye kibazo cyuko umwegeranye muri benshi mushobora guhura n'impanuka mukandukizanya icyo kiza mugabe Imana yarafashije ntabwo cyadufashe none mu buryo kitadufashe twagomba yuko mudukura ngaha n'iyindi ndwara nisubire kuzidusanga ngaha ngo twongere gutesekera ngaha
bo kibazo dufise cerekeye corona ni kubera ko batubwira ko tugira isuku kandi twikingire twirinde kwegerana ariko nkaguma mbona ko tuguma twegerana abagenda bagaruka bakinjira muri twebwe iyo ngwara barashobora kuyizana mu buryo butandukanye turashobora kumenya nk'akarori aho turi ntahantu turundanye n'ahantu turi benshi cyane rwose turashobora kuronka naho uca kina cyo nokongera ko problema mu dufasha mu kwatukura ngaya kuko turaharambige kirekire kuko ingwara nuko tuyikingira niziguma zidufata ntumenya ingwara nyabashi
twebwe kuva corona itanguye turi ngaha tubona yuko menga tweho dusa nuko menga baraduhebye nta kintu na kimwe ariko baradufasha kubyo kudukingira iyi corona turamaze kubona ku bandi ubusanga baba hari ubuntu bw'ubufukamunwa ariko twebwe ngaha nta muntu n'umwe agafisi kandi tumaze kumva yuko corona yandukira bifatiye kuguhemeranira ko ahantu hari ubwishi bw'abantu mugiye muri ko muravugana cyo twosaba natwe nuko mbere na mbere mbona benshi cyo batangurira ka kudufukamunwa aha mu rupangu natwe batuzana utwo dufukamunwa duheze tuze turikingira bukebuke hanyuma imbere yuko bazana ibyo bindi bikoresho byo babizimbye datawe ntabyo tuzi kugira badukingire kuko ngaha twe turiko turabona yuko turi hejuru y'urupfu kuko tuko tumva iyo corona yamaze abantu mu bihugu bindi bitandukanye none twebwe ngaha baraduhebye kubera iko adashobora natwe kudukingira ngaha turi benshi cyane ariko tuguma twegeranye duhemeranirako n'uwo bayirwaye barabivuze yuko utashobora kumumenya ku maso none twe tuzogira gute twaho twikingire gute
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300 kilohertz 15,600 na kilohertz 17,370 kumusi waga tanda tu no kumusi wimana guhera isaha chumi naziri kushikaza chumi naziri inigichezo kumuhinga mo mutukumvira kuri kilohertz wihumbi chumi na witanu ijana na milongu munani na kilohertz wihumbi chumi na witatu amajana tanda tu na milongu tatu mugihe kumusi wimana guhera isaha chumi naziri kushika isaha chumi naziri inigichezo kumuhinga mo mudukuri kila na kuri kilohertz wihumbi chumi na witanu amajana nene na milongu tanda tu na kilohertz wihumbi chumi nindwi na majana tanu na milongu tatu Radio Ijwi rya Amerika, Radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ronald Bell washinze Orchestre Cool and the Gang yabaye ikirangirire muri muzika hejo yitabye Imana afite imyaka 68 y'amavuko yaguye mu birwa bya Virgin Islands. Imvano y'urupfu rwe ntiyatangajwe. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye n'umunyamakuru wakurikiraniye hafi ibya Orchestre Cool and the Gang. Jabo Jean-Marie yamaze imyaka myinshi akora ibiganiro bya muzika kuri radio y'igihugu mu Burundi no mu Rwanda. Baraganira ku mateka magufi y'itsinda ryabo bacuranzi no ku buzima uganya kwigendera.
Uyu mugwi Cool and the Gang ni umugwi wabayeho kuva kera, nk'uko maze kubivuga. Kuva mu 1964 mugabo n'umugwi cyane cyane waje kumenyekana ubani cyamamare cyane mu myaka ya 1980 iyi Cool and the Gang rero ikaba yarabaye groupe cyangwa umugwi ukomeye cyane w'umuzika bita pop and soul na nyuma yaho baraje no guhindura bajya muri rhythm and blues hose baguma baba abantu ba mbere kenshi na kenshi batwara n'imidari itari mikenye
kuba ariko baratwumviriza bo babwira imiziki yarushitse ku nyota mu album basohoye
imiziki ni myinshi cyane uyu Ronald Bell nk'uko twariko turabivuga n'umuntu yatanguje umugwi 1964 kandi yari kumwe n'ubavuka na nyene akaba ari n'inshuti ye magara yitwa Robert Bell hanyuma ukaba ari umugwi wa soul na funk cyane cyane nk'imiziki y'abantu bibuka yaciye agahigo nk'uko babivuga ariho za Ladies Night cyangwa Get Down On It ariho za Fresh iyo n'imiziki yakunze gutwara imidari myinshi na cyane cyane n'imiziki yabo yakundwa rwose n'abantu bakunda gutegura amasinema ariyo nk'imiziki yabo yagiye ironka yari myinshi kubera yagumica mu masinema na twofata nka Saturday Night Fever cyangwa La Fièvre du Samedi Soir ya aho dusangamo ivyamamare nka ba John Travolta na Olivia Newton-John babonye za Grammy Award mu 1998 kuvuga rero yuko iyo miziki ya Cool and the Gang yarakundwa rwose abenshi haba no mu bindi bitaramo vyinshi niba wibuka neza rero Fidel kumbure uba wari ukiri muto nyinshi ndabizi mugabo n'ubu ugiye mu bintu bya archive cyangwa archive zohura n'imiziki bita nka celebration n'umuziki wakunzwe cyane n'ubu gikundwa urakunda kumvikana cyane ahantu abantu barushinze urugo rwabo kuno muziki wavuzwa cyane muri za weddings cyane cyane indirimbo zari nyinshi mugabo na mbere y'iyo myaka hose Cool and the Gang yamye ari umugwi uri hejuru cyane ari imiziki itakigira yibagirana natwe twasanze iriho nka za funk stuff jungle boogie Hollywood swinging n'izindi nyinshi hose rero uyu Ronald Bell yigendeye akaba asize za album nyinshi cyane za Cool and the Gang icyo nobibutsa Fidel nuko mu mwaka w'1979 hari undi mugenzi wabo yaje kubasanga yitwa James Taylor
nibyo nashaka mvuge hari abavuga ko mu mwaka w'1979 igihe uwitwa James Taylor aje akifatanya n'uwo mugwi Cool and the Gang ariho wagize igihagararo ukamenyekana cyane kurushiriza kubera ijwi ryiwe avuga ko ryari rimeze neza yarasanzwe agira ibiteramo mu ma club ku bwanyu muribaza ko yazanye ikintu kirengeje kuho uwo mugwi wari ugeze
yazanye ingufu nyinshi kuko muri ico gihe muri yo myaka nyene muri za 79 hari iyi migwi yari itanguye nayo kuduga cyane itanguye no kuboneka da ugasanga kure ndegengi irasa n'ingenda kandi zazo zabushe zazo zitabona neza uyu James Taylor rero nwe yaje kwifata mu bitugu kuko yari umuvokalista akomeye cyane akaba yarazanye n'izindi ndirimbo kubera icyo gihe twavuga yuko ibihe byari bikomeye mu muziki cyane cyane muri music industries byari bikomeye nicyo gihe nyine haza nka za disco muri kasikoza ba Donna Summer icyo gihe hariho ba aba bari abava muri mu gihugu cya Sweden kure ndegengi rero igasanga irafite abantu benshi baguma bayiva ku rero James Taylor yayifashe mu mugongo cyane azana n'iyindi miziki n'izindi style za rhythm and blues ku buryo uravye nko muri bijya bavuga by'amapalmarese miziki nka za Billboard wasanga za top 10 bakamara kuri ivyo bibanza amezi menshi ivyo no kugira sinzi ko ari kindi wowe ufise umbaza
yego uravuze ko cyane cyane nk'aba baririmbyi uko bagenda ibihe byigira imbere hagahinduka ama style benshi wasanga bibagora kwiadapta ndabivuze mu rurimi rw'igifaransa ariko kuri Kure Ndegang barabandanije mugo baravuga ko James Taylor amaze kuva muri uwo mugwi mu mwaka w'1989 Kure Ndegang yasani yasambutse niko ubibona
yasani yasambutse kubera benshi urabona ngakujya abakunda umuziki cyangwa abavuze imiziki cyangwa abamizishanzi iyo bamaze kugira icyo navuga mikoro menshi cyangwa amahera menshi usanga umwe wese ashaka kuririmba uko iwe icyo gihe rero baratakaje ingufu nyinshi kubera nicyo gihe hari haje ba Jackson 5 ari Michael Jackson hari haje abona kubwira ba Donna Summer icyo gihe cy'amadisco abanyabiki batanguye baratangura kuza barabura umwanya mu mapalmarese kandi batumvikana hagati yabo
witegereje umugwi Kure Ndegang n'iyindi migwi y'ico gihe kuva batanguye mu myaka y'1960 gushika kumbure mu myaka y'1990 tufate mubona uwo mugwi mu klasahe mushirahe mu yindi migwi ariko makomeye twari tusanzwe tuzi umuntu aravye na style zitandukanye mu mateka
twabanza ku klasa mu muziki w'Simba mu muziki w'Simba no kuvuga yuko nka Kure Ndegang yari ikomeye cyane muri rhythm and blues hanyuma ikongera gukomera muri za funk zirimo zo za rhythm and blues na soul kuko abandi baje bazana irindi style ya music mugabo barakomera kuri rhythm and blues gushikaho batangiye kuzima bari bakera ba mbere
ururirimbo mwibaza ko rugikundwa cyane gushika ubu rwabo mwibaza ariko ari celebration ari fresh canke indirimbo nka zose kuko uravye nka ngaha muri America sinzi mu bindi bice byo ku isi indirimbo nk'izo za kera ziracakinwa cyane ku ma radio ziracavuzwa no mu biteramo mu bibanza by'ibiteramo nka ma boîte de nuit mwibaza ko nkuko bavuga mu kirundi ngo gashitsi ka kera kavumbika umuriro naho budufise abavuza umuziki abacuraranzi bashasha bizi generation shasha imiziki nk'iyo ni miziki mubona izoguma ifise ikibanza mu mateka
icyo nakubwira nuko umuziki wa kera kandi ugumugaru kugaruka no mu ma generation yose usanga ari celebration kuyo ifise n'ikivuga kandi abantu bakayisanga muri benshi kuko nayo iza nko mu makwe bizi mikuru ni nk'ijya ya Happy Birthday ya Stevie Wonder ni ya kera mugabo birazi iminsi yose abantu bari kwaragiranije ni celebration rero yakunda kugaruka cyane ikagaruka aya makwe muri iminsi mikuru kuko usanga ari indirimbo ihuza urungano rwose
naho kubavuga nk'abakura mbere abamaze gukura mu myaka bafata nk'izo ndirimbo bazikurikiranye kuva mu myaka ya 60, 70, 80 gereranya n'imiziki y'ubu y'izi generation nshasha abo babakura mbere baravuga ngo umuziki usa n'uwapfuye witabye Imana mu myaka y'1990 cyangwa mu myaka y'ibihumbi bibiri abakiri bato nabo bakavuga ati nizo style tugeze ko ubu niwo muziki wacu ibyo byanyu bya kera ni byanyu iyo gap iri hagati y'abo ba kera bakura mbere n'abagubu uyifata gute ubona bimeze abo bakura mbere baranose igihe cyabo cy'iyo muziki y'ubwo bwoko yabaryoheye abubu nabo bafise uburyo bwabo uko ibihe bigenda birigira imbere uko kutumvikana hagati izo mpande zibiri mwe muhagaze mubibona gute
iyo gap irumvikana kitegeza kuhama iyo gapi irumvikana none ndakubaze kobera iki abakurambere badakunda umuziki ugezweho mugabo abagezweho ku burungano abajene bagakunda wa kera urashaka kwibaza igituma igituma kiroroshe cyane igituma nuko uwo muziki wa kera wari ufite message wari ufite text wari igisha warakegura ukawisangamo ukakura n'isomo none uravye nk'umuziki wo muri no minsi ni bakenye cyane batanga umuziki uri misomo aho gusanga batoyi bacu cyangwa abana bacu bari ko barakuporora ibyo hanze ibyo gutangaza uri kurara wa clip yo ngaha muri region turimo ugasanga umwana ari kuri clip ugasanga yambaye ikoti umengo ari barafu cyangwa ari muri iveri ibyo byose ni gukuporora ngo abakurambere ba kera barumviriza n'imiziki yarimo text yarimo message yarimo education ariko ubu urumva naho hazi ibyuma bigezweho bya numerike bya computer araja ngaho nyine agakurikiza ibyo uhora ubwiza kuvuga cyangwa ibyo piano yaniza kubwira agashyira ko imiziki umugabo ukarondera icyo yaririmbye kwa kibura baririmba bagatanga na message bariho benshi b'abasore n'inkumbi batangaza message nziza mugabo hari n'abandi urondera icyo yaririmbye kwa kibura
yego baravuga ko na kera imiziki y'abakera umuntu yari dagadura akerekana ubuhinga bwiwe afite ijwi ryiwe bikaba iryo abantu bamaze kurishima ryaguma rijya ariko ubu byose biri kuri ibi byuma nyabwonko aho bashobora guhindura amajwi n'amajwi y'umuntu bakayahindura bakagira uko bashaka ibintu byose hari abavuga ko byagiyemo amafaranga menshi umuziki ubu kwataye akanovera ni kubibona muri make
akanovera je muranda yibona cyane cyane nk'iyo usanze bakurambere barukwabo atabantu benshi bagora usanga baba kubita akadiho bibukiranye ivyo bya kera ugasanga bararyohewe cyane aho rero nk'ibi byo muri no minsi biragoye kwidagadura ko nako no kwidagadura utari kuraronka ubutumwa cyangwa message cyangwa ikintu uri kuringira ko bakubwira ati ibi ni byiza muri uwo muziki na uravye nk'izi celebration zaragaruka baravuga ibintu byiza bakavuga abantu bameze neza barwubatse bahanura n'abandi kugubaka izi za fresh bariko barakundwa akazi umukobwa bakamukundwa akaza mu majambo meza atari amajambo usanga ariko la jeunesse
murakoze cyane murakoze turabashimiye Jabo Jean-Marie umumenyesha makuru yigeze kuba afise ikiganiro Radio Vacances mu Burundi cy'umuziki w'abakiri bato twari ko tuvuga kuri urupfu rwa Ronald Bell ari mu bashinze umugwikuru hari kera ari mu bashinze umugwikuru and the gang mu mwaka w'1964 ari kumwe n'uwo bavukana Robert Bell akaba yitavye Imana afise imyaka 68. Turabashimiye cyane kuri iki kiganiro murakoze
murakoze namwe.
Nchuti muduteza matwi amakuru yacu yakakanya na hatu ya soreje reka nshimire mwese mwari muduteza matwi nabagenzi banje bandi bamfashije kubagezaho aya makuru mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma muramukana amahoro n'amahirwe.